Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda muri bene za nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 29 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkurikije. Amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa washingira mu Burundi yatekanijwe mu kwezi kwa gatanu, mu gihe ayandi matora arimo amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu mwaka wa 2020, ni ukuvuga mu myaka ibiri iri imbere. Yamara Abarundi batari bake barimwo barongoye abandi hamwe n'imigambwe baracari hanze y'igihugu. Mbega umurwi w'igihugu wigenga seni ujejwe gutunganya amatora ugejeje he ico gikorwa? Mbega imigambwe yoyo ivuga iki kuri ico gikorwa cyo gutegura amatora? Ibintu mwifuza ko byurangurwa imbere y'ayo matora kamarampaka hamwe n'imbere y'amatora atekanijwe mu mwaka wa 2020 n'ibihe? Mu kiganiro muri sanatu y'umunsi twatumiye komiseri ajejwe inyigisho no guhanahana amakuru mu rwiseni Prosper Ntahorwamiye. Niwe neza Prosper Ntahorwamiye?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Turakomeye. Mweho n'impore?
N'amahoro.
Turi
kumwe cyane, turi kumwe kandi na Zeno Nimubona, umukuru w'umugambwe parena. Mwiriwe neza Zeno Nimubona?
Mwiriwe neza.
Murakomeye namwe?
Ego turakomeye.
Ni vyiza cyane. Turi kumwe kandi na Abel Gashatsi, umukuru w'umugambwe ipona wemewe n'intwaro yo hagati mu Burundi. Mwiriwe neza Abel Gashatsi?
Mwiriwe cyane.
Murakomeye?
Turaho kandi umugambwe wadasigana itona ni umugambwe wemewe n'amategeko, nta wundi mugambwe rutemewe ubahari, uwo nta mugambwe burimo.
Yego, mereka rero tutatesheje akanya akanya bariko baratwumviriza, dutanguye kuri mushiga ntahe Prosper Ntahorwamiye, igikorwa cyo gutegura amatora mu kigejeje he?
Mwakoze kumbaza ico kibazo. Aho igikorwa cyo gutegura amatora ukigeze, umuguseni uherutse gushira ahabona urutonde rw'ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishiriza ko. Ubwo rutonde nago ahenshi usanga ari nk'amashuri abana bigamo, n'ibibanza hafi 3,733 nico bita centre d'inscription. Muga muri ivyo bibanza rero harimo ahantu bazokwandikira ico twokwita bureau d'inscription cyangwa unité d'inscription 11,583.
Iyi ntambamyi gushika ubu mubona ko mushaka kugira n'izihe muri icyo gikorwa?
Nibyo, nta gikorwa kitabura ingorane, ariko muri rusange nta ntambamyi tubona z'agacamutwe zobuza ko icyo gikorwa gitegekanijwe mu kwezi kwa gatanu kiba.
Mu mwaka wa 2015 hari imigambwe itavuga rumwe na leta yanse kwitaba ayo matora, muri baza ko ivyo bishobora gushika muri ayo matora yose imije?
Izabona kwibaza ibigize kuba simbije cupande kandi igihugu bakwiye bisabwa n'amategeko kugira bitaba amatora. Gushikora rero sino kubwira ngo banaka bazoza cyangwa banaka ntibazoza, ubwo no kubabaza umve ko bazokwita ubwo rubanza.
Hari ikintu mu murwi wanyu mwakora kugira ngo abanyapolitike bose bizere ayo matora?
Icyo kiri mu gisata ni ukwita c'inyigisho zo gukunda igihugu. Izo nazo zitangwa mu mpande zitandukanye, ziratangwa mu migambwe, hari n'ubushikirangandi bujejwe inyigisho zo gukunda igihugu. Ubu nibaza yuko mbere isekeza ririho mu gihugu n'ibyo gusigura iminyanyaro z'ibwirizwa shingirizo, nabyo abarundi bose bariko barabikurikirana, baba abarundi bari mu gihugu hagati cyangwa abarundi bari hanze.
Mu gihe umurwi wanyu utoba ari wo uzotunganya ayo matora, agace mucira abazoba bari mu murwi uzobujeje gutunganya ayo matora naka?
Icyo kibazo sindagitahuye neza. Ibwirizwa shingiro rivuga yuko abategura amatora ari umugwiseni, niko ndabizi, sinzi izo bindi iyo byaba bizananye mugabe bishitse urumva si twebwe tuzoba ari ingingo z'igihugu.
Yego, mereka namwe Ezena, nimubona mutubwire ukuntu ayo matora ariko ategurwa birabashimisha bwebwe kuba tukanyo, eka n'agatumye ku giti cy'aba abo murongo w'umugambwe itona mushyana Ezena
nuko wabajije je?
Yego,
nabajije Zeno.
Yego Zeno.
Mu bisanzwe iri bwirizwa shingiro ririko rirahinduka uno munsi, abanyapolitike harimo n'umugwi niba tabyirengagije cyari gikorwa cyategerezwa guhinduka imbere y'amatora y'ibihumbi 2015 muri ibyo hariho ingingo asaba yuko urupapuro rw'inzira rwategekanijwe kuri ayo matora mu ngingo ya 28 basaba yuko bohindura ingingo bo kwisunga ingingo y'199 y'ibyirizwa shingiro akaraba ingene ibitigiri bategekanijwe ziyarusha ku bungehwa no ku bakenyezi byoringanizwa neza gusumba kugira ngo bishike ku ntego y'amasezerano y'Arusha. Ivyo rero byateza kwigwa n'imigambwe yose icyo twarabyumvikanije n'umugwi seni urimwo, ariko uko byagenze ubu uko tubibona uku bifuza ko abazwa ntibabajijwe. Nzi ko ibyirizwa shingiro ryoba ari ryo imigambwe mikenya canke ryoba ari imigambwe myinshi amwe yoba ari myinshi twaba twarakumiriwe kandi twari dufite intererano duterera kuri icyo kibazo na cyane cyane ko ibyirizwa shingiro ryahaheruka twari dufite icyo turikema mu gutandukanya inzego z'igihugu mu kugabangana ubutegetsi bimwe inama nshingamateka n'inama ijejwe ubutungane le pouvoir judiciaire la pouvoir exécutif no kugabangana ubutegetsi ku bitigiri by'amoko
kuri ibyo bitigiri by'amoko mushyana heze no
aba gutandukanya ubutegetsi iri bwirizwa shingiro ntiryabitegekanye ryabitandukanya nicyo gituma mubona izi ngorane ziriho haba no kugabura ubutegetsi ku bakurikije umwoko ntabiriho hari inyama gusa baba baragabuye nkurikije amajambo bahora bavuga n'ijambo ndakunda bagabuye ibibanza gusa naye handi ubutegetsi ntabwagabuwe.
Ego mushyana rero nimubona kuri icyo kibazo nyine mwavuze cy'ibitigire ukuntu ubwo butegetsi bwugabanganywa hisunzwe ubwoko hariho abarundi benshi bavuga ko ivyo ari nk'ukwemeza amacakubiri bakayashyira mu mategeko bakayemeza mu mategeko abo barundi mabwire
nka kwemeza ntuzeye iyo muri demokrasi bavuze ko ubutegetsi bugabugwa sinibaza ko demokrasi ari iy'amacakubiri bavuga ati ubutegetsi bugabugwe n'inama nkenguzamateka nshingamateka n'ubutungane na leta ubutegetsi bugabugwe sinibaza ko rero demokrasi yoba ari iy'amacakubiri mugabo no ku bwoko baragira bati kubera ikibazo haba hari indyane bapfa ubutegetsi ntibisubire kugaruka ntibabusangire kugira ngo bakinge ubutegetsi gituma babugabura bakurikije amaboko mwibuke icyami cyatumye amasezerano y'Arusha aza kwari uko abahutu bagira bati iyo leta iri mu bwoko bumwe n'igisoda kiri mu bwoko bumwe irarenganya abahutu kuko ntiyarenganya abahutu harenganya inzego nicyo gituma rero izo nzego bagira bati bazisangiye icyo kintu gica kihava rero se amacakubiri ahubwo n'ubuza kuyakinga
mu kanya gatoyi ukuntu amatora ari kwategurwa muri iki gihe murayizeye muzoyitaba mu mugambi wanyu
amatora uko bitegekanije amatora iyo ariho baravuga ko ubu tugeze mu ibyirizwa shingiro rero mu gutora ego cyangwa oya gushika ubu bavuze yuko ibyo gutora ego cyangwa oya bitavugwa n'ibikorwa ibyirizwa abagenga amatora ya komisiyo elektorale hari habo yavuze ko ibyo bakora itayiraba urumva rero bihejeje kutayiraba ca turondera uri ko araringaniza amatora tugaca tumubura kuzoyitaba n'uko tuzoyitaba niho hagera icyo kibazo tuzobaha inyishu
icyo kibazo cyo kubura abatunganya amatora tubura
kigagakomubisanzwe nk'ubu uye twateza kuba twaronse ibwirizwa shingiro ubu sino kukugira neza ibirimo ntayironse mu bintu misanzu batiza kubidua ofisiere makugira ngo tugire icyo tuyigishije ko natwe icyo twovuga tuti muze muri neguriki cyangwa mushimike
ego me umusha na prospera ntarugamije mukanya umuco kuri ico kibazo ariko reka tubaze na musha nta yabere gashati nawe nyene ukuntu mugambwe pona babona itegurwa rya matora duga kwijambo
murakoze twebwe mu mugambwe badasiga na itona kubijanye cyane cyane ni integuro y'aya matora y'irwinza shingiro ico twovuga nuko umugambwe badasiga na itona barashoboye gukurikirana kuva mu ntango kuva bashiraho umugwi uhinyanyura ibigirizwa shingiro umugambwe badasigana ipfana wari ufise uwuserukira umuhinga hama twagenda tubikurikirana gushika none munsi hama iyo bigirizwa shingiro umugambwe badasigana ipfana ndetse warashoboye guterera kubijanye n'ibyagiye bihinyanyurwa muri iyo bigirizwa shingiro aho tukavuga tuti umugambwe badasigana ipfana uno munsi aho ugeze nukuri kurabikurikiranira hagufi kugira kumbure ku kibazo kijyanye n'ukuzotora yego canke oya umugambwe badasigana ipfana ico nomenyesha abanyumviriza nuko uzokwitaba uri kurakurikirana ubu kumbure prospere araza kubishikiriza aho muvuga abageze uno munsi numvise ko bariko bashiraho cyane cyane abazogira abazoharura abazokwitaba ayo matora aho rero naho nyene umugambwe badasigana ipfana warabikurikiranye novuga ko rero gushika kuri ino saha umugambwe badasigana ipfana uri kurakurikira hama kumbure nitwinjira mu ido nido mu byahinyanywe n'ibindi aho noheza nka gico shikiriza mugabo novuga ko ipfana yarakurikiye ndetse mvuze mundwi heze imigambwe novuga ihurikiye muri forum de parti politique mu Burundi ku munsi mundwi heze yarashoboye nayo kuronka inyigi abakuru b'imigambwe barasiguriwe barahabwa niyo ntegura y'ibwiriza nshingiro rishasha kugira ngo nabo bahigire icyo baterereye iyo nama yarabaye mundwi heze
hari ikintu mwobwira nk'umurwi ujeje gutunganya amatora cyane cyane mu vyerekeye ukuntu icyo gikorwa cyogenda neza murashima byose nta kanenge nta tunenge turimo gushika mubona mugambwe wanyu
utunenge ntitubuze icyo nobwira umugwi seni nuko koko woba umugwi wigenga kuko twagiye turabiraba hamwe hamwe haho usanga koko naho umugusenyi uri ngaho turabye mu gushiraho abawuserukira novuga mu Faransa le demandre madraseni tugashika cyane cyane muri no minsi aho bariko barashira abazoba bariko bari barambika urabona ko koko ko hari ibibazo bitari bike aho usanga hamwe hamwe bagerageza kwandika bakandika abazoharura mugabo bukeye ugasanga intonde zahindutse aho rero kebura umugusenyi ko umugwi wigenga ukakora igikorwa nk'umugwi wigenga abari kumbure mu mugambo uri ku butegetsi abari muri administration ntibaze babinjirira baba umugwi wigenga kuko aya matora y'ibwiriza shingiro ni nayo kumbure baratubwiye ko abazokwandika ubu batazosubira kugira n'abandi kwandika kuko abazabandise ntibazoca bitaba n'amatora y'2020 murumva ko icyo gikorwa rero gisaba abantu bizewe na bose bakora icyo gikorwa mu ntumbero y'uko amatora yoba amatora meza cyane
mu imbere y'uko duha ijambo mushyira hahe prospere ntarugamye kugira ngo yishyure ibyo bibazo reka byo kwigenga n'ibibazo cyane cyane byerekeye abatunganya amatora reka tubanze duha ijambo muri wanyu muri radio n'ijwi ry'Amerika Amede mwiriwe neza muri hehe
yeneka naize ubundi
bwambarangwe ni hehe
mu ntara ya Kirundo
mu Kirundo yego me mu izina ry'Ikirundi ninde izina ryawe ry'Ikirundi
nimubona
Amede murasa ikibazo cy'icyumviro turiko tuvuga cyane cyane kwitegurwa ry'amatora mu Burundi
yego cyane cyumviro ngomba guterera nuko no imiriza umugiseni cyo gutunganya amatora no gukurikirana aba biriyandikwa ririko rirategurwa nuko utokwigira ubogegwa wokora wigenga by'ukuri nkuko wama wabikoze kandi twizere yuko tugomba uko uzosumbirizaho kuzi wabikoze n'indi myaka ihetse ko kirango by'ukuri n'abatashoboye kubona yuko batashoboye kuba bari ngaha mu Burundi babundi yuko uri kurakora wigenga kugira ngo ukumbure mu 2020 amatora y'umukuru w'igihugu ari karaba bazobone bati ariko warakoze wigenga reka rero natwe tubonera akajyo ko kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu kugira ngo dushobore natwe kuba mu nzira.
Murakoze nimubona Amede, reka icyo ni kibazo cyari cyashikirijwe na mbere, reka duhe ijambo umushyana Prosper Ntarugamye agire icyavuze kuri izo bibazo byose.
Murakoze, icyo nubwira abarundi n'amakungu batwumviriza ni uko aho ibikorwa bigeze ubu nk'uko bamwe bamwe bagiye baraca ku masonga uw'imigwi sepi n'imigwi sesi, ni ukuvuga imigwi iserukira seni ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amaprovensi ramaze kujyaho. Ubu igikorwa gikomeye giherutse gukorwa ni ukugena abazorusansuma abantu, abo nabo ni bamwe bazoba bakwiragiye ku mitumba uno munsi mu ntara zitari nke batanguye inyigisho. Tukaba twizeye ko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri atake duciriyemo itariki tuzoyishikiriza mu minsi ya vuba, iyandikwa ry'abenegihugu bifuza kwitaba amatora rizoba ritanguye. Iyo ngira ngo ni mishumu bya mbere navuga. Ibisigaye navyo nk'ibijyanye n'ibitabo bazokwandikwamo ubu seni isosiyete yatsindiye iryo soko irikira bitanga, twizeye ko muri iyi minsi icyo gikorwa kizoba caheze. Hama ibyo navyo badusaba by'ubwigenge, ni ukuri twebwe turagerageza gukora uko dushoboye twigenga, ariko kwigenga ubwambere no kubahiriza amategeko. Hama kwigenga no kuvuga yuko kuba kudakorana n'abantu, kwigenga n'ibyo mu guseni urigenga ariko wigenga ukorana n'inzego zitandukanye, kuko hari ibikorwa seni ubwayito kwishoboza turakorana n'imigambwe n'ikimenyamenyi igihe twashyiraho abo bantu imigambwe twari isabye amazina muri bo turatora kumbureho bari imigambwe itashimishijwe n'ibitigira ukuntu bingana, ariko muri rusange bose basa n'abarimwo. Hama ikindi naco ku bijanye n'abo bantu bavuga ati mbega hageze hazogera ryari gusigura ego cyangwa ya, icyo gihe ntikiragera. Igikorwa kiri ubu ni ugusigura impinyanyuro ziri mu ibwirizwa nshingiro. Izo mpinyanyuro nazo zisigurwa n'inzego za leta cyangwa inzego za leta zatumye, izo siguro nazo zihabwa abarundi bose mu budasa bwabo, baba bari mu migambo yumva kuri ku butegetsi cyangwa imigambo iba yumva kutari ku butegetsi, n'ikimenyamenya nta n'umwe hakana ko atazi ko ibwirizwa nshingiro ariko rasigurwa. Muti none ni ryari hazogera abantu bakagira uburenganzira bwo kwigisha oya cyanke ego? Icyo ni gihe umukuru w'igihugu aba yararitse abenegihugu, iyo yararitse abenegihugu itegeko rivuga ko ashobora kubararika iminsi 60 imbere y'uko itora riba cyangwa iminsi 45 imbere y'uko itora riba. Muri icyo kiringo rero imbere y'uko itora riba hari indi minsi 14 itegekanijwe mu Gifaransa bita campagne electorale, ni muri iyo minsi 14 iba itora rigira ribe abantu basubira uburenganzira bwo kuvuga ati muri mwe badusigura by'ibwirizwa shingiro jewe naranyuzwe nzotora ego, ubundi nati muri bintu badusigura by'ibwirizwa shingiro jewe sinanyuzwe harimo akaze nzotora oya. Muri icyo gihe rero imigambwe n'abandi barafite uburenganzira kugira icyo no kwita kampanye ya ego na kampanye ya oya, ariko mwumve ko ubu iyo kampanye itaragera. Ubu kampanye ni ugusigura iminyanyuro ziri mu ibwirizwa shingiro kugira ngo umurundi azotore icyazi, ngira ngo kubyari byashyirijwe n'ibyo no bandatanga ku nyishu bisigaye turaza turebanda ayo mubibazo biza gutangwa.
Yego, mireka duhe ijambo mu kane gatoya cyane rwose Zenon, nimubona agira icyo avuze cyane cyane kuri icyo kibazo cy'ubwigenge kandi nyishu mu gihaye mu kane gato Zenon.
Ubwigenge nibaza ko ari byinshi cyane, kuko uyo nyene Prosper yaravuze ko ibyo leta ikora badafite uburenganzira bwo kuyihagarika, urumva nta bwigenge bagira.
Mushyana he abere gashati ikibazo cy'ubwigenge mwari mwagishikirije mwaba mwanyuzwe n'inshu zitanzwe.
Murakoze ku nyisho umu Prosperi aduhaye, nibyo umugwiseni uragerageza kandi yatubwiye neza yuko bategereza gukorana na leta birumvikana n'imigambwe n'abandi, ariko kandi icyo tuvuga ni ikihe? Kandi umugusene urumva ofise abawuserukira gushika hasi kure, aho tuvuga tuti yumvise akamo twate bogerageza bakaba hasi cyane cyane ababaserukira mu ntara amasepi, ababaserukira mu masesi, hama bakumvisha ko abarongoye intwaro nibyo bokorana, mugabo ntibagende cyane cyane babinjirira babategeka ati kurenga anyi kuri aba bantu babaje arusansere bo nga anyi aba basohotse nimubahindure mushira haba anyi. Muri icyo gihe kombore bo bivuga ntakiri kare, mugabo ntibabatamike ngaho, neza ko byoheza bigatuma abarundi bose abashaka gukurikirana aya matora ndetse babona ko koko umugwishe ubaserukira kandi uri kubatunganyiriza neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamera abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Steve. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, ni sawa kw'ijwi rya Amerika.
Yego, muri hega Steve.
Ndi ngamba cha Bujumbura.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Sindoyiheba.
Sindoyiheba, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Nashaka kuvuga ku byerekeye inshuti ebyiri z'ashingiro.
Yego.
Murabwiye yuko baza kwigisha ego canke oya. Mugabo birekumva umengo abatekano y'umugihe bari mugihe baba batembereye ahantu kanaka bavuga yuko bo bamaze kunyurwa n'ibyiri z'ashingiro bigisha ego. Mugabo abagisha oya nabo bakaba batarara ku burenganzira kugira ngo bigishe oya. Ariko abaza none bakwiye ko baza kwigisha ego canke oya mbere yo kuza mugabo batabanje kwigisha abanyagihugu babwira ati iri rwashingiro rihinduku hahinduwe iki kubera imboni n'izi bahisemo kurihindura rero mubona gute iryo hindurwa canke gute bivuga ko bari kubanza bakigisha abanyagihugu batahuza neza n'impamvu rihinduwe kugira ngo bamenye ko bashobora gutegura ego canke oya mugabo bati impamvu yahinduwe.
Murakoze Steve Sinzoyiheba, mushyira na Prosper Ntahorwamiye. Hari abatetsi bashobora kuba baratangwe kwigisha gutora ego mu gihe bashaka kubwira abanywanyi babo kotora oya batararonka ubwo burenganzira. Mbere hari ibihano bitekanijwe ku bantu bo barenga kuri ayo mateka ku mwaka w'iko igihe cyo gutangura kwiyamamariza ayo matora kitaragera.
Murakoze kumbaza icyo kibazo. Icyo kibazo abantu bamwe bakigaruka kuko sinzi ko inyishu dutanga itarabanyura. Kuva itariki 12 z'ukwezi kw'12 umwaka w'2017 niyo nyenicubahiro umukuru w'igihugu yatanguje icese ikogwa na kwisekeza ryo gusigura ibyahindutse mu mibwirizwa shingiro hari mu komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega. Muri icyo gihe rero imbere y'uko nyenicubahiro umukuru w'igihugu ararika bene igihugu kwitaba amatora nyezina ikintu bita mu Gifaransa convocation des électeurs. Leta ifise umugambi iri kuyakora. Ni muri iyo ntumbero rero leta iri gusigura ibwirizwa nshingiro n'uburenganzira bwayo bwo gusigura ibwirizwa nshingiro kuri mu mabanga ijejwe. Aha rero nagomba ndavuga abarundi n'amakungu banyumva batwumve neza kuko ngo ubanza rupfira mu ruvugano kandi inkwari zisezerana mu masesa. Muri iyi minsi mwe nicyo mukuru w'igatararika bene igihugu kwitaba amatora. Sini nta burenganzira ifite gukontorora akazi ka leta kandi woze no abishimika ko niba atari muri kampanya ya politiki acatubwira ati ingingo y'ibwirizwa nshingiro mpa murenze ni iri leta ibandanya amabanga yayo ikora mu mabanga yayo rero uba harimo n'ibyo byo gusigura ibwirizwa nshingiro kumbe urimo kuvuga aho yo bihagaze n'ibisanzwe kandi babyumva. Mugabo ari kampanya yo kuvuga ego canke oya iyo ntiragera twebwe rero sini naho duhagaze kandi niho tuzobarizwa ko mu gihe batanze uburenganzira bw'abigisha ego nabigisha oya hari uwabujijwe aho baritwara sendi zo gice tubivuze ko muga ntubaze sendi ubungwe ko n'izo leta iri kirakora uburenganzira mwibwirizwa nshingiro ntibabuhaye sendi acambari ati urasubira usome neza mu ngingi nini hari ngingo mutasube neza byo dufasha ariko ntibaze barakuze inkuru ku maradiyo babwira abantu leta iri kirakora amabanga yayijejwe twebwe twese dukontorora leta muri iki gihe.
Nimubona mukanya gatoya cyane rwose nyisho
ta yibujije amabanga yayo yo kuringaniza ibya leta uburenganzira bwayo. Mugabo ikibazo cyerekeye amatora ni ukuvuga haba ego na oya ivuze ko ishobora kwigisha kandi nabo muri leta baramaze kubiharira kenshi batigiye kandi yaragera reka leta nibireke uwo oye ajejwe kuringaniza amatora akica amatwi none wewe wumva yigenga gute nabo muri leta nyene bo nyene bagira bati iki byo oye birekereka kwitwigishe gusa nayo byo gutora ego cyane oya bizoba bifite umwanya wazo none iyo yubadiyejwe ko kuringaniza iki atabimaze ataringaniza ibyo nyene hanyuma kuri ibi by'ibwirizwa shingiro iyo komisiyo elektorale mu rupapuro rw'inzira rw'amatora ya 2013 yari ifise ubu yari ni signature w'ugo rupapuro w'ingene ibwirizwa shingiro ryo hinduka kuri ivyo nakubwiye kuvyerekeye amasezerano y'Arusha none uburori ifise ni yeye yagiye kwitaba ugo rubanza gute bari ko bayihamagaye ikitaba n'iyo dokima ikayemeza iyo dokima ndayifise n'iya ministere z'interiere none ubwo yuba yakoze ngubu kugira ngo itwereke ko yigenga muri ivyo by'amatora
mushenahe beregashatsi umurwise ni wafise urenganzira bwo guhana nk'umutegetsi yoba yarenze ku mateka janye cyane cyane n'itunganywa ry'amatora ashobora kuba yiyamamaza mu gihe igikorwa cyo kwiyamamariza ego canke oya kitaratangura
murakoze mu bisanzwe leta ubu igikorwa iriko irakora kandi numva yateza gukora mu gusa abarundi n'amakungu ishobora kumva nuko iri hinyanyo wagibwiriza shingiro wabaye umugambi wa leta baracaye baragira n'integuro iraja mu nama shikiranganje barabikorera ko hama barafata ingingo baravyemeza hama rafata rero ibisekeza byukuja kubisigurira abanyagihugu kugira abanyagihugu nabo bumve ko babumvishe icatumye biyumvira guhinyanyura ibwiriza shingiro twebwe rero nibyo nkuko bavuze twarabyumvise ko hamwe hamwe wasanga waserukiye leta abisiguye hama agaheza agacasaba abari ngaho ko boheza bakazotora iryo bwiriza shingiro twebwe ngaho tuvuga tuti kumbure kubisigura nibyo kuko bobo nibo babikoze kandi iyo ugiye gusigurira umuntu icyo wakoze mu bisanzwe naho utamubwira ngo tora yego cyanke oya urumva ko ayategereza nawe acayumva ko ugiye kumusigurira uba ushigikiye ko icyo kintu cotogwa ariko kandi ko hari kiringo gitegekanijwe n'amategeko icyo kiringo nacyo kikaba twebwe abanyamigambwe abazotora n'abandi tukaba taragera ko tuvuga tuti tuzoritora cyangwa ntituzoritora nabona ko intumwa za leta nazo zogerageza zigiye gusigura bagasigura bagasubira ariko bakarindira icyo kiringo cyo kuzoheza bagahamagarira abanyagihugu bakazojana n'abandi n'abanyamigambwe n'abandi kugira ngo tuzovugire rimwe ko tuzoritora cyangwa tutazoritora naho navuga nti wasigura mugabo bakarindira kumbure iyo fazi igira kabiri ijanye no kuzovuga ko tuzogemeza cyangwa tutazogemeza
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Bonaventure Niyoneza
kumiriwe
Bonaventure izina ry'ikintu ni nde
Nzeyimana
muri hehe
Kasuru muri Tanzania
yego me murafite ibibazo murafite mu turiko tuvuga cyane cyane ku itegurwa ry'amatora mu Burundi
Enafisi tubazo tubiri
yego
ubwambere nagomba kubaza amenye yuko nyimba nk'abarundi baba bari mu bihugu byo hanze ko baba bari kure gutora na cyane cyane kuri abo bene wacu b'impunzi bari mu makambi dufate ziriya za nyarugusu za mutenderi yuko bari abari kure gutora hanyuma ikigira kabiri ni iki kijanye na zino mpunzi zibandanya zihunguka ariko tukaba tubona yuko arudisirema y'abazotora yoba yimirije eske ari nk'amwe boshobora nko guhunguka basanga arudisirema yarashoboye kuba bazoba bari kure gutora cyane bazoba bari kure gutora bizogenda gute ko wumva atacemeza yuko bazoba bafise yuko cemeza yuko bazotora bazoba bafise
murakoze Bonaventure Nzeyimana reka ivyo bibazo tubishikirize Prosper Ntahorwami
murakoze kumva ico kibazo uwo murundi aragira ati mbega impunzi zizotora n'izotora nimbabizi umuntu yacishwe impunzi abasa n'uwatakaje ubwenegihugu impunzi nitora mbwa nibatahuka mu Burundi bazotora ku Barundi bari hanze ndabivuze mu macamba abiri mu kibiri hari abarundi bari hanze bafise bitwa impunzi hari n'abarundi bari hanze mugabo batatakaje ubwenegihugu bw'u Burundi nk'abari bakora mu ambasade cyangwa abarundi bari hanze ku mbuga zitandukanye hari abari hanze bagiye kwiga hari abari hanze bagiye mu masaje hari abari hanze bagiye mu bintu bijyanye n'ubuzima bwo kudandaza cyangwa iki mbere n'abo barundi ntibatakaje ubwenegihugu mu nteguro yo kwandika abarundi twiteze muri iyi minsi iza tuzorungika ibitabo mu ambasade n'ahantu dufite amakonsula babandike nk'uko duhora tubigira twandika n'aba barundi bari mu nzego z'ugucungera umutekano ari mu bihugu bya Somalia na Centrafrique ibyo n'ibintu twama dukora abo barundi baratora mugabo abarundi badatora na barundi babitwa ko bitwa impunzi kuko abo muri icyo gihe basa n'abatakaje ubwenegihugu muri iyo batashe ati ubuhunzi biheze basubiye kuronka ubwenegihugu bazokwandikisha batore aho ni kuri uwo murundi yarabaje ikibazo cy'ingene bazobandika kuri zero. Nawe avuga rwa rupapuro rw'inzira rwerekeza amatora mu 2015 nashaka kumenyesha abarundi n'amakongo atumva ko ayo matora aza yarabaye mugashobora kuba ari byashikirijwe bibandanye. Nagira mbwira umushinga ntahe zeno cyangwa umugabo zeno yuko urupapuro rw'inzira rudasubirira ibwirizwa nshingiro cyangwa rusubirira ryategeko rigenga amatora. Byari by'abanyepolitike biyumvikaniye kubo nyine kugira ngo amatora mu 2015 agende neza. Mugakabona yuko akirimo icyumviro kizima n'ubucokora arakizana bene gusinya urupapuro rw'inzira niho bari nubu bazogaruka tubarusinye. Sendi nibyo niho yari yewe kaburorizi nk'umugwi uringaniza amatora n'ubu yo seni ni ikiri twebwe cyangwa abandi bazoza bavuga n'ibyo bumvikanye si seni zo bisubiza inyuma. Mu gice umenya cyo n'uko urupapuro rw'inzira rudasubirira ibwirizwa nshingiro cyangwa itegeko rigenga amatora.
Mushanahe zeno nimubona mu gihe cyo muvuze ku kibazo kimwe cya kabiri cyashyizwe na Bonaventure Nzeyimana cyerekeye cyane cyane impunzi zihunguka mu gihe gikorwa cyo kwandika abazotora kizoba kimaze kurangira ikintu mwifuza ko cyoshikira izo mpunzi zigenda gute kugira nazo ngo zigire uruhare mu matora.
Kubyerekeye impunzi bisanzwe ibiganiro twarimwo imbere zakereza ko zaheza imbere y'amatora niyo zahe gutuma hataba n'izo mpunzi kuva mu 2013 ibiganiro byari byaratanguye iyo biringanizwa neza nibaza ko ata mpunzi ziba zihari cyane cyane ko amasezerano y'Arusha yagomba guhungura abantu iyo ibwirizwa shingiro bariringaniza nk'uko amasezerano y'Arusha yasabaye nta mpunzi ziba zihari. None ko byashitse urumva Prosper ambiye ko amasezerano adasubirira amabwirizwa nta kamaro ko gusezerana iyo handi yaba twasezeranye tubaye twobisubiyemo tukagira tuti none bimwe twasezerana ikibi n'iki cyiza n'iki uko ibiganiro ibwirizwa iyo urishyizeho hariyo abagira bati yamara yamara urumva ntibiba ari kibaye ibwirizwa riba ribaye agahotoro agahotoro naho urumva hari aho birashika ukagunda ukakareba akarengaha cyangwa nawe ukire nturuta.
Mushyana yabere gashatsi hari amakuru muri iminsi atangazwa y'abarundi batahuka bahunguka bavuye makampi bahoramwo impunzi haba muri Tanzania cyangwa ahandi ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo nabo barundi batahutse mu gihe utahuka ikintu cyo kwiyandikisha cyaraheze hari ikintu mwosaba kugira ngo nabo barundi nyine bashobore kugira uruhare mu matora.
Murakoze nibyo tumaze iminsi twumva ko muri ino minsi hari abarundi benshi ariko baratahuka ndetse kumbure n'inyuma yaho hariho n'abandi barundi bazotahuka imbere y'uko kumbura amatora yandi 2020 aba twebwe mu mugambo w'adasigana isiporo nico dusaba ubwa mbere nuko amatora meza iyo yitabwe n'abarundi bose bishobotse ariko kandi murumva ko kumbure hari aho bizogorana ko tuzaye amatora azoshika impunzi zose zatahutse ku mpunzi zizaba zatahutse muri ino minsi tutaratora ibijyanye n'ibwiriza shingiro umugwi seni n'abarongoye igihugu bakora ibishoboka byose kugira ngo uwo murundi atahutse mu gihugu azotore. Ni ukuvuga bamwandike nabo bavuga ikirimo cyo kwandika kuri bene abo bantu nibaza ko babagira icyo navuga entretenement special. Ikindi kibazo gikomeye kitavuze ngaho no kuba ari mu gihugu hari ikibazo kijyanye n'uburangamuntu aho usanga kumbure uri kuraraba inyenda ibintu bimeze ata abanyagihugu bose ntibafite karangamuntu hariho abakiri bato ataburangamuntu bari bwaronke kandi muri aya matora imwe nazo bameze hariho aya matora y'ibwiriza shingiro mugabo kandi hariho n'amatora y'2020 kandi twumva umugwi seno tubwira yuko iyandikwa rizoba rimwe. Ni ukuvuga rero hariho n'abana bafite imyaka 16 uno munsi hazogera mu 2020 bageze gutora naho tuvuga tuti umurundi wese bagerageze cyane cyane boroherezwe mu itangwa ry'uburangamuntu kugira ngo ntihagire umuhungu urundi azonanirwa no gutora kubera abuze karangamuntu kuko turazo karangamuntu kaguha amafaranga
muri bino biheho hari niko usanga bagashize ko ibijanye n'intererano z'ibikorwa rusange z'iterambere aro umugise ni wari babidukoreye mu 2015 nagira nsabe prosper atuho muco kandi bazodufashe kugira ngo kubijanye na karanga muntu bumvikane na leta n'abarongo ya makomine kugira ngo karanga muntu zitangwe neza ziboneke kandi ku giciro cyazo cy'amafaranga 500 muri cyo gihengira ngo hoboneka aba abitaho amatora ku bwinshi
tubiyotereje mwese ko muka murabandanya kumiriza iradio hijwe ya Amerika turi kumwe na Elia mwiriwe neza
ndakuhaye mwiriwe cyane kose
mwiriwe neza izina ry'ikirundi ni nde Elia
yitwa Sengiyumva
Sengiyumva murasa ikibazo murasa icyumviro
ntererano nashaka guterera muri kino kiganiro nashaka kubaza mbeko hari abarundi babonye banditse kuri Facebook na WhatsApp bari mu mashyirahamwe ari hanze bahora bari mu mashyirahamwe yahagaritswe abapfu bavuga yuko bareka guhindura iyo bwirizwa shingiro byo babipfa kuki kugira ngo bemere kurihindura jyewe ku cyumviro cy'iwanjye mbona ari ibintu bahindura bibi ma tuko matwibere mu mahoro turimo cyo bato murakoze n'icyo nashaka kuvuga
yego me murakoze Sengiyumva Elia icyo kibazo naho mu kibazo cyose ndi kwashyira ntahe turi kumwe bashobora kucishura ariko barashaka kugira icyo bakivuze ko reka dujambo Prosper ntaurwami
murakoze reka mere ku kibazo zeno yashikirije cyizo biganiro bagize ngo iyo abantu baganire nibashitse ngo nakamaro icyo kibazo ngira kutwariza handi twebwe mu gwisani twa twasabye yuko ibyo abanyepolitike bumvikanye kugira ngo bironke ingufu zikwiye bwo kuri uko bashobora kugira bije mu ibwirizwa shingiro cyangwa bije mu itegeko rigenga amatora ni naho byoronka urufatiro gukorerwa ko ariyo ndamubwiye yuko ibyo bumvikanye bidahindura ibwirizwa shingiro n'itegeko rigenga amatora ni waza ko iyo mvugo nze nayitahura twa twasabye yuko ibyo bumvikanye muri federal bwo kutabishira mu itegeko rigenga amatora narijya mu 2024 iryo tegeko rigenga amatora ryasubiwemo nimba muzibuka izo byanero byari byabereye muri cha kigo Benibe harimo 2013 ico gihe abanyepolitiki batari bake bari batashe sinumva ari cyabagoye kugira ngo ntibabishire mu ibwirizwa rigenga amatora ico gihe kuko bari bakifitiye ububasha n'uburyo aho rwose nibaza ko ari kosa rya sene ikindi naco kuri zimpungenge bafise ku bintu bijanye n'amakarata karanga muntu mwingarize twaragize inama n'inzego za leta zitandukanye harimo ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati harimo n'uwaserukwa ubwo bushikiranganje aributsa yuko ikarata karanga muntu ibuwa amafaranga 500 twarasabye yuko rero ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwo korohereza bene gihugu kugira ngo baronke izo karata karanga muntu kwatse na impungenge z'uko tuzaba twandika abana b'imyaka 16 nashaka kubabwira ko itegeko dufise ubu itanga uburenganzira ku muntu w'imyaka 16 arafite uburenganzira bwo kuronka karanga muntu rizoba itegeko rya leta hasanzwe bishizwe mu ngiro ku mpungenge nazo z'abazohunguka kumbure yandikwa ryaheze ibyo n'ingingo ya politiki ishobora gufatwa seni ifadikanije n'inzego za leta kuko harimo ikibazo cy'uburyo n'ikibazo cy'umwanya turi abantu ibiri mu gihugu turabibona turabikurikirana ka Burundi icyo kibazo twokivugana n'inzego za leta tukaraba Burundi bahungutse kumbure igihe cyo kwandika cyaheze ingene bofatwa izo n'ingingo novuga z'uburinga na politiki zishoboka iyo zumvikanye ko aho no uvuga ko atamakenga menshi zotera ariko abarundi nabo borohereze bagenzi babo ababishoboye batahe kare nibazoze gutaha kumbure ikiringo cyandikwa gisa n'icyarengerekanye n'ibyo gukosorwa bitagikunda hanyuma kubisigaye nabyo nibaza yuko bene ibi bintu atari bibyo gutana ku imyikoma ahubwo umurundi wese yogerageza kuraba icyo yoterera mu ntumbero yuko amahoro atsimbatura mu gihugu na demokarasi gashinga imizi nayo ubundi bwo kuguma umuntu avuga makenga n'impari yo fasha no mu gutanga inzira zotanga inyishu kuri ibyo bibazo nk'ibya karanga muntu bizo barundi bohunguka hama ngasaba umushinga ntaye zeno nawe kwizo biganire ubibandanya ni nico gihe nk'ubu ko ari kwasigura ibyo hinyanyugwa haba mu bwirizwa nshingiro haba kumbure no mu itegeko rigenga amatora izo cari kurikira kuko ibwirizwa nshingiro n'iyamara gutogwa birabo bwo nakaye uko yazobura izindi ngingo bijyana nazo ziri nko mu itegeko rigenga amatora nibaza ko amarembo acuguruye abantu babishoboye ahubwo bubandanya barakundu baterera kugira ngo igihugu giterekeje imbere
ikibazo cya Sengiyumva Elia naho navuze ko nyinshi umwe bwe mutazifite kuko mutari kumwe nabo avuga ko bandika kuri Facebook na WhatsApp ariko nashaka mugire icyo mukivuze ku mukanya gato
bandika kuri Facebook na WhatsApp
ngo basaba ko ibwiriza shingiro bitohinduka
none ubuze bibarizwa muri seni
buna kanya nani ndabahaye kugira ngo mvuge ko nani yavuze ko icyo kibazo kitabaraba mudashaka kucishura ariko reka dukinaka
kandi nkibyo muri politiki n'ibisanzwe kubona hari abarundi bifuza ko ibwirizwa shingiro ridahinduka ahubwo niho politiki ihagaze nico gituma zobaza abarundi abemera ko rihinduka n'abatemera kandi baza ko ari ingendo ya politiki ahubwo yanga demokarasi
ego me reka duhinakanya n'abandi abero gashati icyo kibazo mu kivuga ko iki cabajijwe na Sengiyumva Elio
icyo kibazo cabajijwe na Elia ko hari abandika kuri Facebook na WhatsApp ko ibyo bwirizwa shingiro bitohinduka n'uburenganzira bwabo kuko turi muri demokarasi ko hari uvuga ati ibibwiriza ntibihinduke nkuko hari avuga ati ibibwiriza shingiro uko rihinduka rwose mugabo rigume rihinduke mu ntumbero yaciwe n'amasezerano ya Arusha abo nitwebwe rero twari tuvuga tuti abivuga n'ibisanzwe mugabo kandi n'abivuga bamenya yuko no mwibwiriza shingiro iri nyene risanzwe ritugenga no munsi rigiye guhinduka harategekanijwe barategekanijwe ingene iryo bwiriza shingiro rihinduka bitifisigura yuko ibwiriza shingiro ko ryo rihinduka ari ibintu bishika mugabo cyane cyane ibwiriza shingiro ritugenga no munsi ibwiriza shingiro ridasanzwe rifite inkomoko hama turaje rero impinyanyiro bagize twebwe mugambo adasigana itona twarabonye koko amasezerano ya Arusha mu ntimatima yayo yubahirijwe nayo tuvuga tuti ni bintu bisanzwe kugeza ndatse ibihugu byose igihugu kigenga mu Burundi n'ibindi amabwiriza shingiro arahinduka iyo cyane cyane abantu babyumvikanye
ego me imbere yo kuduha ijambo Benire kaduhe ijambo kandi Zenon imubona nawe nyine agire icyo avuze kuri icyo kibazo n'inyishu zatanzwe na Rwani
yabyumvise neza
ego me nagomba mugire icyo muvuze ku kibazo cyabajijwe na Elias Sengiyumva yariko avuga ko hariho abarundi bandika babifuza ko ibiza shingiro ritoba ariko bibe bakifuza ko ryo bakugira ngo abarundi babandanye biberaho mu mahoro
murisanzwe ibwirizwa shingiro hari ibyo Prosperi yavuze ati ibyo mwumvikanye mwemukiye kubishyira mu ibwirizwa shingiro no mu ibwirizwa rigenga amatora ibyo ni kuri mugabo none mu gihe tubyumvikanye hanyuma bakagomba kurihinyanyura mutari kumwe numva ko baba banse ibyo biganiro binuze ko twari mu biganiro ibwirizwa shingiro bari kurizana rikaba ikibazo kimwe mu bindi biharira kuko n'ibwirizwa ridasanzwe hari naho mbere niyo ritoje wewe rikugaruka ko hari abo byashikiye sinirewe ndabitanga ko akaro abo byashikiye ribagarukira ko nari kandi aribo baritoje rero nozeye twari abagomba ko ridahinduka hari imvo bari kubigira icyo bagomba bafite icyo ntigihinduke ari kuvuga bati ntigihinduke abandi bati ntigihinduke bakatanga imvo erega nta na kimwe cyane cyane ibwirizwa shingiro iyo rihinduka baratanga imvo y'igituma rihinduka kugira ngo nuzoza kurisoma amenye igituma aba rero bashaka ko duhinduka ari migambwe yose kandi ntawaravuyemo harimo na Seni yicabona Seni rero yibonye yuko uko twabisezeranye bitariko biko biragenda ahubwo yari gutanga imiboyiti bezo numvikwe ngene mwaganiriye kandi byanditse biko biriko biragenda yewe ayo matora sino yahagarikira
icyo kibazo turakigaruka ko ariko imbere yawe reka duhe ijambo Beni ni ukuri muriwe neza
Miro neza
muri hebe ni niko
turakomeye
turaho muri hehe
ndi mu gisagara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite cyumviro
yani ni cyumviro nagoshaka guterera ego kwibyerekeye aya matora y'ibyizwa nshingira agomba kuba yewe nifuza cyangwa n'abandi barundi batari bake turifuza yuko muri integuro yayo nkuko ari amatora novuga adoshira ibwirizwa shingiro rya bwirizwa shingiro naryo rikazokora mbere no ku matora agiye gukurikira ibihumbi 2020 abadotora inzego tuvuga yuko byohera ubunyene birimo umuco ukwiye kuko tuko turaraba mu minsi iheze twagiye twumva abantu batari bake bari mu migambo itavuga rumwe na leta bagenda bafatwa ngo ariko bigisha gutora oya mugabo twaje dusimba kandi tukumva ngo n'abandi babigarutse ko abandi bariko barigisha gutora ego muri leta mbega izo mvururu zitanguye ubunyene niha agaraje bwirwa nshinge naho rikirwa mu ndenyene mu matora akurikira ntituzaba dusubira gusanga tujye muri mu byo mu myaka ibiri heze myaka atatu heze mu 2015 sifuza rero ko abanye politike boje hamwe bakumvikana guhera ubunyene maze akazogera amatora y'umwaka 2020 hagatekanye bose babyumva kuma kugira ngo abarundi ndugume turi muri zuguru zuguru uko amatora ageze nk'uko byama biba murakoze
murakoze Benini ukuri eka impanuro mutanze impanuro zumvikana reka tuhe ijambo mushyana hi prosper ntarwamiye agira icyazi vuze ko abarundi bakwiye kuja hamwe kugira ngo bumvikane kugira ngo imvururu ntizibe kugira ngo mwaka 2020 hazaba amatora yemewe n'abarundi aho kusanga hari imigambo yiyonjora izo mpanuro muzi vuga ko ikintu mushyana hi prosper ntarwamiye
izo manoro zuko abarundi boja hamwe bakagira icyo bapfundise ni nziza cyane ariko uko ndabizi kuri ibi bijyanye n'ibwirizwa shingiro abarundi batari bake n'ukuri barafite icyo babajijwe mu biriko birakurikizwa amatwa nsumira kandi nk'uko najya nagenda bikurikirana ibyiyumviro byinshi ntibyavuye mu byashyikirijwe n'abenegihugu
igume namwe abera gashatsi mu matora yo mu 2015 imigambo itari mike yari yonjowe mu matora umushyirantahe Beni ni ukuri asaba ko abarundi boje hamwe kugira ngo aya matora ntazabe nk'amatora yabaye yaheruka muvuga muvuga iki ku mpanuro atanze
impanuro atanze obe ni impanuro nziza kandi zumvikana nta murindi n'umwe atokwifuza ko amatora yaba meza cyane kandi amatora atagira agatosi atagira imvururu nk'uko twabibonye mu 2015 ariko byose biva ku migambwe bikava ku banyapolitiki kuko si mu 2015 gusa mu Burundi umengo imaze kuba umugenzo aho umuntu yitaba amatora yagera hagati ngo ndasokoye nibyo harabe ibibazo ariko cyane cyane ibibazo byavuganwa ko mugabo umuntu akabandanya amatora kuko hari wiyumvira ngo yavuyemo ngo abandi baca bayaheba cyangwa ngo yavuyemo ngo acahagarara ariko turavye l'experience cha tweretse mu 2010 mu 2015 twebwe abanyapolitike twari tukwiye kubona ko nimba ufashe ingingo yo kwitaba amatora ngo yabandanya ugashika kuko hama tukacane cyane kibazo cyadutse abantu bakicara mu mwaka kivugana mu ntumbero y'ugutegura amatora meza agiye kuba mu minsi ya vuba
ego me emotiona hina mwe zino nimubona mu gice muvuze kuri izi mpanuro zitanzwe ko mu matora yimirije abarundi bose baba bari hamwe kugira ngo ntizashitse mu 2010 mu 2015 ari byo mushenahe abera gashatsi yise umugenzo kugira ngo ntibisubire kuba izo mpanuro muzi vuga kwiki
amatora aringanirwa na leta gushyira hamwe abantu ni leta nibaza ko kuba ari ibiganiro ko leta izozimvira muri ubwo buryo kugira ngo matora agende neza ari ibyo ko hari ibiganiro kugira ati insikiriti nawe abandi bashyikiri bati dusikiriti ikenewe tuganuza ibyo byariho itariho ari impaka nayo hari uyikinguruka nawe hari uri n'ugira ibindi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude mwiriwe neza
ndagize mwiriwe ndaramukije n'abasikize
ndarakumva izina ry'ikirundi ni nde Claude
Hakizimana
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nari sakaza kamwe nagomba kubabaza abasimire bose muri rusange ibyo bamerereye nahise numva bantu imwe cyangwa abantu bumva muri imwe bivuga yuko amatora ayo mabasimire bagiye barakora abaje abatransferi nyine bagiye barabarukije yuko habaye nko ubusimire nagomba kubaza rero abo b'imigambwe ndetse n'uwo mukomiseri batumyeho muri seni icyo babivuga ko umwe muri rusange nyine babizana nka seni icyo babivuga ko nk'abanyamigambwe uko babibona murakoze
Claude Hakizimana ikibazo kivuga ko hariho abajejwe reka guharura cyanke kugenduza abazotora ari bo yise agent recenseur bavuga ko mu kubaha ayo mabanga harimo utunenge mushana Prospero Ntarwami
nagomba kumenyesha abarundi n'amakungu ariko twumviza yuko mukugena abantu bazokwandika bazosa abazotora ariko kwitaro sansuma nta migambwe yajamo abantu baza kugicyabo iyo ni ntumbero nyamukuru abantu bokumva n'idutane kwimiragwe icya kabiri nuko mu byo twaraba yari diplome twasaba umuntu yaba afite diplome niburi bimwe bita bcate kuba tuzifite basis na basic abo uwekivalano kuvuga ashobore kuba atize mu Burundi zahandi bazita ukundi mugabo uhabye ubumenyi bw'izo diplome bingana n'izo wazanye icyo cyari icya kabiri icya gatatu naho twasaba uko umuntu ashobora abavuka aho hantu cyangwa haba kugira ngo bimworohere gukora ibisigaye n'ukuri ntababesha bareka kubabwira neza n'ingorane z'akazi mu gihugu tutazi kubara abashomeri benshi uca usanga ari umuntu hari nk'uwo yari yifuje kwajamo cyangwa izina yoba yari yashikirije ijuru cyangwa uriya abonye ritarimwe yacavuga ngo byagenze nabi mu gihe batubwira bati abatowe si abarundi iryo ryo bari kosa mu gihe batubwira bati abatowe ntibavuka kuri uwo mutumba iryo ryo bari kosa mu gihe batubwira bati abatowe ntibaba kuri uwo mutumba iryo ryo bari kosa nawe kuvuga ngo kubera jewe nari nifuje yuko uwitwa Benwa ajamo aho kuja Benwa bagasanga hagiye uwitwa Yohane nukuri tubibuze atakudidinganya atanga usigaye inkore ku maso nimwe bavuga ati yakuriye Yohana washire Paul ahanini n'ingorane z'akazi abarundi nibubakwe kuri uko biri hamba icyo kibazo kigwe muri rusange ariko bumve ko 11,583 bashwiragiye mu mitumba hafi 300,000 yo mu Burundi murumva ko abarundi bose batokwigwa nimwe tuvuga tutabakunze n'abarira mu bindi icyo kintu bacumva ahanini ingorane z'akazi nuko batagomba kubidudura
ego me namwe mushana he zeno nimubona kuri icyo kibazo nyine
niba kibazo gihagaze kuba jaro santere kibazo kibazo kiri hejuru ya
ego mushana he namwe abere gashati kuri icyo kibazo nyine cyaba jaro santere bavuga ko mu kubaha akazi ho baharabayemo utunenge
izo nibaza ko atawo bideha ko kandi n'ibintu bishobora kuba byarashitse kuko mu bisanzwe nk'uko Prospera bivuze urabye General dufashe akanya ndakurikira ntaho nari mperere mu gisagara cya Bujumbura urabye nko muri komine Ntahangwa umurongo w'abantu barondera kujya muri ibyo bibanza warabona koko ko badashobora gukwigwa ngo bari abantu benshi cyane sinzi ngira ngo n'amadoshe yari amadoshe arengeye aha rero gusa ikiba gikomeye ni uko abo bajejwe kwakira amadosiye no gucagura bajamwo bo kwisunga amategeko aba yashikirijwe no mu gwisemi ngaho rero ntizoheza bigatuma atawidoga mu gihe abagiyemwo koko baba ari abantu babikwiye bakwije bya ngombwa hama bagatogwa bisunze amategeko se n'inyenda yashizeho mugabo atakunzi canke kamwana wa mama
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean-Claude Ngoboka mwibe neza muri hehe ga Jean-Claude
Allo
Oui muri hehe
Ndabumva
Yego muri hehe
ndi Ngoboka Jean-Claude merere mu Rwanda
Yego nafite kibazo nafite icyumviro
ndimo narazera vuba mu karere ka Ngoma
Yego ikibazo ikibazo icyimbyo
none ikibazo nari mfite kuri abo baturanyi bacu nuko njyewe uko mbyumva alo
duga ku ijambo turakumva bandanya
uko mbyumva njyewe nuko bahaje bahira hamwe bakabanza bakaza bakagira iki bagacyura abarundi bari mu bari hanze y'igihugu bari mu nkambi zitandukanye ku isi hanyuma bakabona gukora amatora kuko n'ubundi ntibakora amatora abantu barundi bari mu bihugu nk'ubu nka Tanzania n'u Rwanda na hose muri za Zambia na rwose amatora n'ubundi azagenda neza bizakomeza bizemo impaka z'imvururu z'imirwano n'ubundi bakomeza bitwe impunzi kandi nta mahoro yaba mu gihugu cyabo batabanje gucyura impunzi ziri hasi
Jean-Claude Ngoboka murakoze reka dushikize icyo kibazo abashyana turi kumwe reka dutange kumushyira na Habiye Gashati icyumviro cya Jean-Claude avuga ko amatora akwiye kubanza kurindirizwa gushikaho abarundi bari hanze makampi yatandukanye batahuka ndiga kwijamo
murakoze kuri cyo kibazo cha Jean Claude twebwe ico tuvuga nuko byari kuba byiza koko kw'abarundi bari mu buhungiro botahuka kugira ngo nabo bashobore kuronka uburenganzira cyo kimwe n'abandi barundi bene wabo bari mu gihugu kuri jaje n'amatora ndetse n'ayandi madrua y'abarundi ariko kandi nibaza ko no kwemeza ndetse nta n'uwompinyuza ko nta mu Burundi hatwara amaze kujya mu nzira ya demokrasi kugira ngo kuva mu 2005 duhereye hagufi harabaye amatora kandi ayo matora yarabaye hari impunzi ziri hanze mu 2010 naho nyine ntavuga ko impunzi zose zari bwatahuke nuno munsi rero uwavuga ngo tuzosaba gutunganya amatora ariko impunzi zose zitahutse ngira ngo twoca tuba mu gihugu igihugu cy'ubuntu cyose gisubira inyuma kuko nta matora yasubira kuba twoca tujya rero mu ngorane z'ubutegetsi ariyo twavuga tuti leta twebwe abanyamigambwe n'abandi ndetse n'abo banyarwanda n'abandi bo mu bihugu badufashe kugira ngo izo mpunzi zitahuke kandi ibyo nabyo nibaza ko bitaba mu Burundi gusa ndetse no mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu nibaza ko haba amatora kandi hariho impunzi ziri hanze twavuga tuti amatora ntasubira inyuma zoba hama bene bacu bari mu buhungiro botahuka kugira ngo amatora nabo bayajemo
namwe izera ni mubona ku ico cimbiro ca Ngoboka Jean Claude mu kanya gato
ne umunyarwanda ya sati jambo anyirukije zigeze kuba mu Rwanda gashati ya beri yobaza ibyashikiye bwana kweri niho yo menya ibyo ariko arakora
mu cyana namwe poster ntarwami kuri ico cimbiro duga ku ijambo
ego cyo cimbiro yashikirije ni cyiza ariko ishugwa mu ngiro ryacu n'iryo rigorana zoba byiza zoba bihimbaye zoba byiza kuruta abarundi bose bahunze batashe tubagira amatora ariko nedusigana inkore ku maso nta gihugu na kimwe ku isi ndumva caringanije amatora abene gihugu bacu bose bari mu gihugu urundi buzababaye bwa mbere ubikoze cyangwa ubishitse ariko icyifuzo ni cyiza ahubwo reka amatora abe umutekano ugaruke hamabukebuka abarundi batashoboye kuza muri iyi minsi y'amatora yimirije bazoze no hanyuma ariko isiyo bayamaze kubijuru atumvize yuko abarundi bose bazotaha hari amatora yoba ngira ngo ni icyifuzo icyifuzo na cyo arige kijya mu ngiro cyane kije mu ngiro ariko ndabisubiyemo nta namwe ku isi ndumva iyo ucaringanije amatora bene igihugu bacu bari mu gihugu hose ariko tubwira kimwe tucigane
ndabona kanya kagiye mu kanya gatoya cyane rwose nagomba mwebwe nyene umushe ntahe prosper ntarugamiye ndabasabye mu tirakamu abarundi cyane cyane bazo kwitaba amatora eka n'abatazo yitaba kama umutse abantu abanyapolitike nakahe eka nabo bose bazo bajejwe amabanga yo gutunganya amatora mu Burundi mu kanya gatoya amasegonda 30
murakoze ku barundi bose bari mu Burundi hagati cyangwa hanze twobasaba yuko bo kwitaba amatora na cyane cyane mu kwiyandikisha kuko ni ntango ya byose iyo yandikwa nabyo zizotangura mu ntango zo kwa kabiri itariki nyezi na tuzoshikiriza abanyepolitike nabo ndabasabye gukunda igihugu cyabo ntibazana amananiza bamenye igihugu cyabo ukuntu kimeze n'ibikigoye ahubwo aho gutega imitego bazana intererano kugira amatora agende neza kuba
sozera
yego hamara inzego nazo za leta zikora uko zishoboye kose kugira ngo uburyo bw'amatora aboneka bene igihugu bamenye bitabe hama bategure n'umwuka wa politiki utuma abarundi bari hanze bataha bitaba urwo rubanza rw'iteka rw'igihugu
namwe zino nimubona ikintu bakama motera haba ku bategetsi eka abanyapolitike eka n'abantu bose bazotunganya amatora mu masegonda 30
uko nabigarutseho ngaruka ku rupapuro rwagenye inzira y'amatora y'2015 byari ibiganiro kandi n'intumbero y'ibiganiro twari twashyizeho nibaza ko yogaruka gusaba rero ko iyo ntumbero yogaruka twari twashyizeho kuri urwo rupapuro rw'inzira nibaza ko ari upanga igihugu nk'uko wamenga ko turatega imitego
yego mushe na yaberaga gasoti namwe amasegonda 30 muduga ku ijambo akamu
ego akamo ngambere umugwiseni wo nkuko
uriko urabikora wogerageza ugakora mu bwingenge ntangere mu gutunganya amatora ku barundi bene wacu baba bari mu gihugu canke abage barangura imirimo hanze nabo bogerageza bakiyandikisha bwa mbere kugira ngo
ndabashimiye cyane rwose ku kanya natwe kugira ngo mugire uruhara muri iki kiganiro ndagushimiye mushyanahe zeno nimubona ku kanya mwatoye namwe ndabashimiye cyane rwose Prosper Ntahorwamiye ku kanya mwatoye kugira ngo mugire umuco ukuntu amatora ariko aratunganywa turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo mu abaduteye akamo eka abaduteze amatwi namwe mwese turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.